Dedi Necmi de Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri gitondo ku munsi wa gatanu itariki 10 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Bibadugize igiciro cy'ibitoro hatari ingaruka ku kwiyongereza no kunguriza ibintu by'abantu n'ibintu.
Ubu ni Noe Nkurunziza yoboye ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko avuga ko iduzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza byaraye bidubizwe mu Burundi. Turavuga no ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bumanuko bw'igihugu ku isambugwa ry'inama nshingamateka mu Rwanda no ku mugambi wo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko uriko uratera intambwe. Mara ikadutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi bateguriwe kandi tugira dushikirizwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Yakuramukije Aloys, utubwire amakuru dufitiye.
Yakuramukije Fidel Tiahere muri Zimbabwe, inyuma yaho agarukaniwe mu gihugu ciwe yimwe ubuhungiro muri Zambia utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe. Tendai Biti kuwa kane yagirijwe ibyaha byo kugumurira abanyagihugu mu bwicanyi no gutangaza ibyavuye mu matora mu ndwi iheze atabifitiye uburenganzira. Biti yigeze kuba umushikiranganji w'ubutunzi muri Zimbabwe, yavuze agishikanwa muri sentare ku murwa mukuru Harare ko azobandanya arwana urugamba rwa politike. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi HCR naco kivuga ko gihagaritswe umutima no kumva Zambia cyaranse guha Biti ubuhungiro bahitamo kumusubiza mu gihugu ciwe. HCR ivuga ko uko ari guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Biti ni umwe mu bantu 9 bo mu mugambwe MDC bagirizwa ko bagumuye abanyagihugu inyuma y'amatora ahitiye muri ico gihugu. Perezida wa Afrika y'Epfo nawe Cyril Ramaphosa yatangiye urugendo ku munsi wa kanejo rubandanya n'ukuru wa gatanu muri Zambia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Zimbabwe. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro bya Perezida Ramaphosa ku munsi w'ejo ku rubuga rwa Twitter. Bitekanijwe ko Perezida Ramaphosa agirana ibiganiro na Perezida w'igihugu cya Zambia Edgar Lungu, Perezida wa Congo Joseph Kabila azonahagarara no mu gihugu cya Zimbabwe kugira aganire na Perezida aherutse gutorwa ariwe Emmerson Mnangagwa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iriko yitegurira amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Perezida Kabila tarafise uburenganzira bwo gusubira kwitoza, yarahevye kurondera ikiringo cya gatatu. Yagenye ku munsi wa gatatu Emmanuel Ramazani Shadari kuba umukandida azomusubirira muri ico kibanza. Amashirahamwe mpuzamakungu wajejwe gutabara ashikiriza ko afise amakenga n'umubaro mwinshi ku bitero by'indege byagabwe n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ku barwanyi b'abahuti. Ibitero byahitanye abantu bashika kuri 43 ejo ku munsi wa kane mu gihugu cya Yemen. Abagwiriyemwo abana nibo bapfuye, abarenga 60 nabo barakomereka. Imwe muri misile yaguye kuri bus yarimwo abana bari bagiye bavuye kwinezereza mu bihe by'uburuhuko. Ishirahamwe ryitaho abana Save the Children rivuga ko ibyabaye ari agahomera bunwa kandi bagasaba ko hakorwa amatohoza yigenga kuri iki gitero ku banyagihugu atari abarwanyi. Icyo gitero cy'indege cyo ku munsi wa kane cyabereye mu ntara ya Saade ni hafi y'urubibe na Arabia Saudite. Izo misile zikaba zaguye ku isoko. Ibyo byabaye mu gihe abanyeYemen benshi bari mu kwicwa n'inzara kandi hari n'abishwe n'ubukene bafise ubukene bw'amazi hamwe n'imiti. Nayo ikiza cya korera kiti natanzwe kikaba kimaze kwica ibihumbi by'abantu mu myaka ibiri heze. Abategetsi ba Palestina bavuga ko umuhari Hamas urongoye intara ya Gaza wagiranye amasezerano n'igihugu cya Israeli, impande zibiri zasa n'izigira zitane mu mitwe. Amateleviziyo ya Palestina hamwe na ya Hamas yatangaje ejo ko hari amasezerano yashizwe ko bifashijwemo na Misiri hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere. Abategetsi ba Palestina babwitorokanizo ry'amakuru Reuters ko imihari yabo izokubahiriza ayo masezerano y'amahoro. Abasirikare ba Israeli bakaba bamaze kwica bagira imyerekano bashika ku 158. Benshi muri bo Israeli ivuga ko bariko bagerageza kwinjira ku rubibe rwayo. Israeli ivuga kandi ko umuhari Hamas utegura imyerekano ariko hihishijwemo ibikorwa by'iterabwoba ibyo byagirije navyo umuhari Hamas ukaba ubiterera kure ubyiyamiriza. Nayo inyuma y'amasezerano yo kugabangana ubutegetsi aheruka gusinywa n'abahora bashamiranye muri Sudani y'Epfo, abanye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi ntibavuga rumwe ku ngingo Perezida Salva Kiir yafashe yo kugirira ikigongo umukuru w'abarwanyi Riek Machar hamwe n'indi mihari yari imaze imyaka irwanya leta. Bamwe bavuga ko leta ya Salva Kiir idafise ubwo bubasha, ko isanzwe nayo itemewe. General Nathanael Oyete Pierino arongoye komite iraba ibijyanye n'intwaro mu muhari SMPLIO yavuze ko Salva Kiir abwirizwa no kurekura abanyepolitike batavuga rumwe nawe yafunze. Asaba leta kurekura abanywanyi w'uwo muhari baharurwa mu majana bafunzwe harimwo n'abaharanira agateka ka muntu. Ico kigongwe catanguye kuja mu ngiro kuva kigitangazwa kuri radio na televiziyo y'igihugu ku munsi wa gatatu mw'ijoro, caje gikurikira amasezerano yo kugabangana ubutegetsi yaberewe ku mugwa mukuru Khartoum wa Sudani.
Urakoze Aloyis ku makuru hejeje kudushikiriza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi ejo kwa kane yari mu bumanuko bw'igihugu, aho yatanze inyigisho zo gukunda igihugu inyuma yuko agendeye intara ya Rutana ku munsi wa gatatu. Ejo ku munsi wa kane hari haramukiwe intara ya Makamba. Ibindi turabishikirizwa n'umenyeshamakuru wacu Christine Munezero.
Haba mu ntara ya Rutana yagendewe ubugira 16 n'intara ya Makamba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko aragendera kuri uyu wa kane. Umutumwa hose buhagaze ku cyumviriro cha Perezida Petero Nkurunziza cyo gukundisha Abarundi igihugu cyabo. Jean-Claude Karegwa Ndenzako ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Ni wigwa rukurikirane rw'inyigisho zo kuzirikana igihugu cy'u Burundi kugira ngo Abarundi bamenye umwongohuma n'udahuma. Icyo umukuru w'igihugu rero yababwiye yuko intumbero nyamukuru y'izi nyigisho ari uko Abarundi boca ubwenge bakabihugenza umutwe nk'uruyuzi. Ikindi yifuza muri izi nyigisho ni uko Abarundi bamenya ko bambaye ikirezi, ntibabe abandi baje barabona ko cera, ahubwo bonyine bakamenya ko cera, hama bakirinda kucanjanjwa ko kuko hari abandi bamubagabirije bagomba kukibambura. Nakagira ko kubaha ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'akahise k'igihugu, mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu, mu bijyanye n'imibano, eka ibintu byose bigize ubuzima bw'abantu n'ibintu mu gihugu cy'u Burundi.
Imbere y'ikigo cya Paruwasi Katolika ya Makamba hari abanyamakamba bari bahagaze imbere y'irembo bizigiye kuronswa uburenganzira bwo kwinjira kumviriza izo nyigisho. Mu kurindira kumva uko umukuru w'igihugu abigisha icyo ari cyo gukunda igihugu, babaye barabwira ijwi ry'Amerika icyo bibaza gukunda igihugu bisigura.
Igihugu umuntu agikunda kuko kubyuka akora, kunafata neza abantu, kubona imirimo abantu y'abantu, abantu abakunda mu mirimo yabo abafata neza, kindi bahabishya.
Icyo ntahura ubwa mbere mbere bwo ntigeze bakundana n'abo turi kumwe. Gushira hamwe n'uwari wese duhuye tukavugana neza tukayaga amahoro. Iyo dutatiye mu mayira hariho abatijwe umutekano, hariho n'abashinga ntahe nyine aho duca hose.
Igihe ivyo nama ziba ziriko ziratunganywa nta mumenyeshamakuru aba arekuriwe kuzikurikirana canke ngo afate amajwi n'amasanamu haba mu nzu canke hanze y'inzu y'amakoraniro. Twifuje kumenya niba abavuka ntara bitabamwe n'izo nama baronka akanyo ko kubaza kugira ngo abatunganije inama bamenye urugero abatumire bariko bwo kumenya gukunda igihugu. N'ubu umuvugizi w'umukuru w'igihugu Karegwa Ndenzako aratwishura.
ntabibazo byabajijwe icagaragaye cyane gusa nuko uyaze n'abanyarutana bari bavuye muri izo nyigisho bagaragaza akanyamuneza kadasanzwe byaboneka yuko izi nyigisho zabuguruye amaso z'ababereye ikimazi kidasanzwe zabereye inyigisho nk'arisabwenge n'inyigisho nk'aburabwenge kuko aho kajya kukubaza bazokaronka mu nyigisho zizokurikira mu mwakuza.
Hari abandi bakifuza gukurikira izo nyigisho kuko ku bwabo zitunganije ku buryo butaborohera.
Kuturabya turaba ariko nibaza yuko atariwe yafite uburenganzira bwo kubyigisha nibabishyire mu bitabo hanyuma turabarimu bariho tubyigisha ugwaruka hanyuma tubyigishe n'abandi none iyo kahise iyo bavuga itabizishingiye ko itanditswe iyo kahise ivuga ubutunzi tubona ngene bumeze ubuhunye ni kahise nyabake ubwiye kuraba benshi ntacyo baza gukura ariko ndazi bajya benshi bagiye kubera amaserivisi basanzwe bafise sino naho ugenda ukababaza mu ibarabara nta kintu do special yo kubwira bakuyeyo
uyo akabivuga arabye uburyo abatumire binjira mu nzu y'amakoranero
babareka abantu bakisanzura bakabishyira mu matelefone hanyuma bakabivuza bakabyigisha n'abatagiye bakaronka ukazi yo kubimenya mugabo urumva ntiyabaye deba ouvert ikaramu ntiwinjirana isaha ntiwinjirana ikintu cyose gituma ushobora kuronka inkuru par example nka telefone aho hose ni kugira ngo bigishe atamuntu avuga ati ibyo bigishije tubaza kubigira ko critique nonereye ruma uri kurigisha umuntu atabaza uwomenya ko yatahuye gute ntushobora kumenya ko yatahuye.
Bitekanijwe ko inyuma y'intara ya Makamba na Rutana umukuru w'igihugu cy'u Burundi abandaniriza inyigisho zo gukundisha igihugu mu ntara ya Bururi muri izo ntara zose akaba ategekanya kugenda rugurura icese inyubako z'iterambere zigizwe hanini n'amasomero amavuriro n'ibibuga by'inkino mu bumanuko bw'u Burundi. Kisimo Nezero, Ijwi rya Amerika.
Naho mu Rwanda mu birori byo kwakira ibyavuye mu guhiganwa hagati y'uturere dutandukanye tugize igihugu byahuriranye no gusambura inama nshingamateka yarangije manda yayo ya gatatu byabaye ejo kuwa kane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yanebaguye bikomeye abayobozi batandukanye b'igihugu yavuze ko bategera abanyagihugu ngo bumve ibibazo bibabangamiye nivyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboy.
Ubundi bubabeshye ntabwo ndi bunyira uruhande ngo muvangaha mwirata ngo mwakoze ibitangaza nta bitangaza mwakoze nta bitangaza mukora kandi ibyo mudakora bikuriye kuba bikorwa byabaha no kwishima murabishoboye birahari ariko ntabyo mukora muri mu bindi ntabwo rero naje kubahendahenda naje kubabwiza ukuri mwashaka kukumva mutashaka kukumva ndakubabwira ibintu igihe kirageze bigomba guhinduka.
Uyu ni umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame mu muhango wo gutangaza uko uturere twakurikiranye mu manota hashingiwe ku mihigo y'ibyo twiyemeje gukora mu gihe cy'umwaka ushize. Umuhango wahuranye n'igikorwa cyakozwe na Perezida wa Repubulika cyo gusesa Inteko Ishinga Amategeko irangije manda yayo ya gatatu. Mu ijambo rye umukuru w'igihugu yumvikanye umwanya munini yihanangiriza abayobozi badakora neza agaruka ku turere twaje mu myanya ya nyuma mu mihigo. Akarere ka Rwamagana kongiye kuza ku mwanya wa mbere mu mihigo y'umwaka 2017-2018 gakurikirwa na Gasabo na Rulindo mu gihe Nyamagabe, Ruhango na Nyanza arizo twaje mu mwanya ya nyuma. Mu turere 15 twaje mu myanya ya nyuma, uturere 8 n'utwo mu ntara y'Amajyepfo. Perezida Kagame yavuze ko kuba utwo turere twaje mu myanya ya nyuma duhuye mu gice kimwe cy'igihugu bifite icyo bisobanuye. Agaruka koko utwo turere akenshi tuba utwa nyuma bihurirana n'uko abayobozi badakora neza ndetse ntibegera abaturage.
Abayobozi birirwa mu makimbirane bakemura ibibazo hagati yabo kurusha gukemura ibibazo byabo bayobora. Biragenda bikavamo iriya myanya n'amanota byagaragaye. Abanyafurika ubu nuko mwapfuye niko mushaka gukomeza kumera. Ibyo mukora cyangwa ibyo mudakora tuma muza muri iriya myanya ni nazo ngaruka ziri ku baturage muyobora. Niyo mpamvu ujya muri ibyo byaro ugasanga abana bagwingiye, ugasanga abana barwaye bwaki. Niba udashobora guhindura imikorere ni byiza wasaba waza ukabwira ubwira wowe utari kurabizi ibi bintu ntabwo mbishoboye.
Uyu muhango ni nawo wabaye wa nyuma w'akazi k'abari bagize Inteko Ishinga Amategeko yahise iseswa n'umukuru w'igihugu kugira ngo izasimburwe n'iki izatorwa mu kwezi kwa cyenda. Umukuru w'Inteko Ishinga Amategeko Donatira Mukabarisa yavuze ko abagize Inteko Ishinga Amategeko bitwaye neza kuko bashoboye kwakira ibibazo by'abaturage ndetse byinshi bibonerwa ibisubizo, ariko avuga ko icy'ingenzi bakoze ari ugutora amategeko agera kuri 313 akaba ariko hari itegeko rikomeye cyane batoye
tukaba twishimira ko amategeko yose twari dufite twabashije kuyatora nta na rimwe dusigiye manda y'ubutaha muri manda ya gatatu kandi mu mategeko twatoye harimo n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 ryatangijwe n'inteko nshinga amategeko aha mbonereho gushimira abanyarwanda bose bashingiye kububasha bahabwa n'itegeko nshinga kuko ubutegetsi bwose bukomoka ku banyarwanda bakoresha bo ubwabo binyuze mu matora cyangwa binyuje kubahagarariye bakaba baratugejejeho ubusabe bwo kwingingo y'101 y'itegeko nshinga yerekeye manda ya perezida wa repubulika yavugururwa kugira ngo bagire amahirwe yo kubona aho bahera babasaba ko mwabemerera gukomeza kubayobora nyakubahwa perezida wa repubulika
amategeko yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko basoje manda yabo kuri uyu wa kane hari amwe yagumye mu mitwe y'abantu nk'irirebana n'iry'amatorero ndetse n'amadini n'irindi ryatowe vuba rirebana n'amafaranga yakwa ku butaka ndetse no ku bukode bw'amazu ayo namwe mu yavuzwe cyane n'abatari bake atazibagirana muri iyi manda isojwe y'abadepite Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, I Washington DC. Umugambi wo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko uri kuratera intambwe ivyo byashikirijwe ejo ku munsi wa kane n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore hari mu ruganda rwabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ubwo kurabira hamwe aho Burundi bugejeje mu kwitegurira iryo koreshwa ry'ifaranga rimwe n'inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Umushikiranganji wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe imigabo n'imigambi vy'umuryango w'ibihugu cya Afrika y'ubuseruko niwe yarongoye ugo ruganda mufasoni Isabelle Ndahayo yabwiye abagwitavye intumbero yago
Ugambere no guhimiriza abarundi kubijanye n'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko na cyane cyane ku masezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe yo mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko ubugira kabiri no kurabira hamwe aho tugejeje ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano ajyanye no gushinga no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko hanyuma ubugira gatatu ni uguhanahana ibyiyumviro mu byokorwa kugira Uburundi bushyire mu ngiro amasezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko
Ikigira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ariko atanguza ugo ruganda yabwiye abagwitavye ibitegerezwa kuja mu ngiro mbere yuko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu muryango Joseph Butore n'ikigira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu
muri kino gihe ibihugu bitezwe imbere no guhanana ibidandazwa hagati yabyo ari naho umugambi w'ifaranga rimwe uzofise ishingiro dutegerezwa guteza imbere bidatebye isoko ry'imitari tugire indinganizo imwe n'ibihugu dusangiye umuryango mu by'amategeko agenga ibijanye n'amapoli hamwe n'amatagisi tutibagiye n'ibyo bijana byose byerekeye ikoreshwa neza ry'amafaranga ya leta mu ntumbero yo gushyira mu ngiro amasezerano agenga ishigwaho n'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe mu muryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko
Naho rero abo bategetsi uko ari babiri bavuga uko basanga hakiriho indambamye zo gukura mu nzira aha umushikiranganji Isabelle Ndahayo ajejwe imigabo n'imigambi yo muri EAC agasaba ukwitanga ku murundi uwo ari we wese muri zo nzitizi harimo amadeni ya leta umwimbu udashemeye mu gihugu nigabanuka by'agaciro k'amafaranga y'amarundi abitavye ugo ruganda bafise ibyo basaba leta y'u Burundi kugira bwinjire mu ikoreshwa ry'ifaranga rimwe bwiteguye neza uyu ni wasomye ibyafundikiwe muri ugo ruganda
Burundi ukwiye gushishikara gushyira mu ngiro amasezerano yo gutoreza amakori n'amatagisi kugera rumwe no mu ndinganizo imwe n'amasezerano ashira mu ngiro isoko rusange ya Afrika y'ubuseruko kugira ishingwa ry'ifaranga rimwe rishoboke icya gatatu harakenewe gutunganya ibyigwa byerekana uburusho Burundi bumaze gukura mu ntambwe zibiri zimaze gushyirwa mu ngiro tuvuga imwe ya inyotwani na marché commun kugira tuze twinjire mu ntambwe igira gatatu yo gukoresha ifaranga rimwe twiteguye neza igikurikira harakenewe gukorera hamwe ibisata bikuru bikuru bishinzwe gutunganya imigambi nyamukuru yo kuzamura no gushyigikira ubutunzi bw'igihugu
ubwo ruganda rwari rwitabwe n'abakozi bo mu bushikanganje bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi by'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bamwe mu bashinga amateka na bamwe mu badandaza amasezerano yo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yatewe ku gikumu kwigenekereza ya 30 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2013 nk'uko tubisoma muri ayo masezerano ayo nayo akavuga ko ibihugu byateye ku gikumu byihaye imyaka 10 kugira byitunganye no kuvuga ko ifaranga rimwe rizotangura gukoreshwa muri EAC kuva mu mwaka wa 2024 ku bihugu byose bigize uwo muryango mu cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda hagiye gutangura gukoreshwa ikarata ikozwe mu buhinga bwa none kubatwara ingenzi kuri moto ni ikarata irangwa ariwe wese akora uwo mwuga ubutegetsi buvuga ko igenewe kugwanya ibyaha bikogwa na bamwe mu bakora uyo mwuga mu gutwara abagenzi kuri moto ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagire ubuso
Nabona umwirondoro wawe. Isi foto yawe
ni foto yanjye.
Isi nimero y'indangamuntu yawe. Ini nimero ya permis.
Nabona ntuwe ndahabona.
Eh ni ya code yawe urabona ko bihura?
Yego.
Turi mu mujyi wa Kigali aho umutekinisi yasobanurira abatwara abagenzi kuri moto ibijyanye n'ikarita idasanzwe ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Buri wese utwara abagenzi kuri moto agomba gutunga yabyanga byemera.
Amazina na Erora. Bona urabona moto siye. Dore noneho nyiri moto n'imyirondoro nayo. Nta kibazo kiba kirimo.
Eba ni nisa bakabisa.
Uranyuzwe?
Ndanyuzwe.
Ni ikarita ubutegetsi buvuga ko ije gukumira bimwe mu byaha byakunze gukorwa n'ababarizwa muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto nk'uko bwana Daniel Ngarambe president w'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda bivuga.
Impamvu iyi karita ni igiye kudufasha kunoza akazi kacu. Bitewe n'impamvu ubuyobozi bwagiye uri tayari gukora. Ariko n'abamotari ubuyobozi bugiyeho ni ngombwa ko bahabwa umurongo wo gukoreraho.
Umwihariko w'iyi karita ibumbatiye umwirondoro wose uzaba yitunze agihura n'ushinzwe imyitwarire y'abamotari akayikoza ku mashini azajya ahita mubona wese uretse kuyitunga nk'icyangombwa iyi karita ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ku bamotari noneho ngo ishobora kuzabafasha kubona inyungu ku misanzu yabo mu bihe bitandukanye yakunze kurigizwa n'ababakuriye ubutegetsi bugasobanura ko umotari uzaba atunze iyi karita aho azajya agurira esanse y'ikinyabiziga nabwo azajya biboneramo inyungu kubera ubwumvikane buzaba hagati y'abamotari n'abacuruzi bikomoka kuri peteroli
dukoresheje iriya karita ntawe uzongera kunywa esanse adafite inyungu wamaze kuvugana n'amasitasiyo agera kuri abiri sinyavuga n'abantu yaba amamasa kandi batari baduha amafaranga unywa esansi ukoresha iriya karita porusantaje zizamuka imwe ijya kuri konte yawe kuko ubwo tugiye tubabaza na konte aho unywera esansi hose kw'ayo masitasiyo
gutunga iyi karita birasaba ko uyikeneye agomba kuba afite uruhusa rumwemerera gutwara ikinyabiziga ndetse n'indangamuntu bivuze ko bishobora kuzagorana kuzongera kubona muri uyu mwuga abawukoreramo mu buryo bw'uburiganya bazwi nk'abamamyi aba ngo bari mu biba abanyamahanga bagana u Rwanda bagasiga icyasha abamotari n'igihugu muri rusange bwana Charles Rusimbo umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibyo gushakira urubyiruko imirimo yibukije abatwara abagenzi kuri moto ko bagomba gukomeza gusigasira isura y'umujyi mu ruhando mpuzamahanga
tugeze ahantu umujyi wacu ugezweho bivuga ngo n'abawurimo bagomba kuba bameze bate nabo bagezweho hanyuma se kuki mushaka kudusubiza inyuma mu mateka ma abamotari nimwe ba mbere mugaragara nimwe bimuri by'umujyi wa Kigali iyo uba musikirikira mu mujyi buriya ni dekorasiyo mwabimeze se dekorasiyo rero igomba kuba nziza
bamwe mu batwara abagenzi kuri moto muri Kigali iyi karita bategekwa gutunga barayumva mu buryo butandukanye
uruhande rwa nyine bizatuma nkora nkuje meze neza ntacyo nicyakoze ari umotari w'umuntu
wowe reka nkwice imfura Jerome iriya karita ni nziza wowe
Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika bwana Ngarambe president w'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda yemeje kuretse kugenekereza bakavuga ko muri Kigali habarizwa abamotari 12,000 naho ubundi ngo umubare wa nyawo ntibawuzi bivuze rero ko bitewe n'uburyo ibihano bigiye gukazwa ku muntu uzaba adatunze iyi karita bizaba umwanya mwiza wo kumenya burumwe muri aka kazi Iyi gahunda izakomereza no mu zindi ntara zose z'igihugu ni mu gihe igenekereza rigaragaza ko mu Rwanda haba hari abamotari nk'45,000 ikiguzi cy'iyi karita ni 2,000 by'amafaranga kuri buri munyamuryango kugeza mu mujyi wa Kigali abashobora kuyibona batanze ibyangombwa ni 4,500 umunsi ntarengwa kuba buri wese yayibonye ni ku wa mbere utaha tariki ya 13 z'uku kwezi Mu bihe bitandukanye byakunze kuvugwa ko mu bamotari n'abakora ubucuruzi bwo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi, igihe byakorwa mu kavuyo ufatwa nk'umwanzi ashobora kuhabonera icyuho agahungabanya umutekano. Iri koranabuhanga rero rigamije ahanini gukumira ibyo byose ukurikije ibisobanurwa. Igipolisi kibukije ko kizafatira moto kubera kutubahiriza amategeko n'amabwiriza ukwezi kukarinda gushira atarajya kwishyura izatezwa cyamunara. Ni ingingo ikomeje guteza inkeke kuri bamwe mu bamotari. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ibiganiro vya radio vya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Inyuma yo kuduza igitoro n'amazutu, leta y'u Burundi yaraye idugije igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu. Ishyirahamwe riharanira ineza y'abanyagihugu Abuko rivuga ko kuba igitoro cyaduze ibice birenga 5% bibangamiye umunyagihugu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi, Noel Nkurunziza yoboye iryo shyirahamwe arabidusobanurira.
Kwa kuri ngaruka kandi fanatiko turabivuga yibadugize igiciro cy'igitoro akaje ngaruka ku kwiyunguruza no kunguruza ibintu kunguruza abantu n'ibintu. Hanyuma rero uko ibiduzo by'igiciro cyane cyane cyo kwiyunguruza uko byahora bigenda mu bisanzwe, ni uko batumira abaserukira bunguruza abantu n'ibintu, hakabamo abaserukira leta, hakabamo n'abaserukira sosiyete sivile cyane cyane abo muri Abuko tubatujamo. Ubu rero ntibadutumye ko nta wundi rero yuko iyo nama yaba yarabaye kugira ngo icyo giciro gishobore gushingwa. Rero ibyo twumva nabo tutarabisoma ngo tubibone ni uko aha mu gisagara wongeye ko amafaranga 200 ku 180 yahora akoreshwa ubu azoza ku 400, hanyuma ahandi mu bindi bice hose bashyize ko bizoduga 5% kilo byahoraho. Ibyo rero murumva yuko twebwe tuba tuti izakurikije twari twarumvikanye kuko kera twari twarumvikanye n'abamunguza abantu na leta iri hagati yuko igihe igitoro kiduze ku rugero rushika 10% ariho bose bahindura ibiciro byo kwiyunguruza. Ubwo umwumvise yuko byi munsi ya 10% ariko bahinduye ibiciro.
Ye none ubwo murateganya gukora iki? Ntabwo mwagishijwe inama kandi byadugijwe mu kigero mwebwe mutari mwarumvikanyeho, icyo muteganya gukora ni iki?
Cyane cyo nuko dutegereza gusubira kurondera iyo tubugana n'ababijejwe kugira ngo cyane cyane ndibibandanye bitaja mu nama n'ingingo, kuko ibintu byose bikorera ku mugaragaro no kuri inama n'ingingo nabo byerekeye yari ingendo yayimenyerewe. Hamwe rero bihindutse byo haba bitubona yuko bikaba ari byiza kuba ari nko gusubira inyuma. Hari mu kindi tugiye gukora no gusubira gusaba kandi ubushinganiro bwijejwe yuko buhaba hakiga n'ibindi bishobotse bitegekanywa kugira ngo ibyo ntibantu bariko baraduza igiciro gusa mugabo barongere n'ubundi buryo bw'ingene igitoro cyose nka tutaziyinge kandi kindi nacyo cyose ngaha yandi habe gusanga kitajya kubwira rurenge ushobora kuvuna umuguzi.
Hari ikigega cy'amafaranga gifasha iyo ibiciro by'ibitoro byazamutse, icyo kigega cyifashe gute, ubu gihagaze gute muri iki gihe?
Ibyo ni byo cyo kigega nyagomba cumba turi mu bantu bari basabye ko cyojyaho kandi kiremerwa. Mugabo ikintu kigoye ni ko kugeza munsi ingene bikora atari nkikorera ku mugaragaro ku buryo bushobora kumenya neza ingene bitunganijwe, tumenye amafaranga amaze kwinjiramo, tumenye n'ibyo ariko arakoresha, tumenye n'ibyo ariko arafasha mu gihe igitoro kidugira igiciro. Ibyo bintu bitwosaba nabyo nyine byo gukorera ku mugaragaro kugira ngo ejo umuguzi ntabe yibazaga ariko aramurenganya kandi atari byo. Murumva yuko bikenewe rero kuko dushobora kwicara hamwe tugakorana n'abasekera abaguzi n'ababijejwe muri leta cyangwa abadandaza b'ibitoro, hanyuma ejo icyo kigero gishobora kugira icyo gifashije mugabo umuntu amenye n'urugero gifashije kuko rungana amenye n'amafaranga cyagiye yarinjira uko angana icyo muri bakora ikintu gikenewe ariko kugeza uyu munsi si ibintu biri ku mugaragaro.
Bwana Noel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru n'umuvugizi wa Abuko, ishyirahamwe riharanira ineza y'abaguzi mu Burundi, murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.